y'imuvanira dijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki ndwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mu kiringo kingana n'amezi atatu mu Burundi harategekanije amatora y'umukuru w'igihugu. Abanyepolitike bamaze gutangaza ko bazohiganwa muri ayo matora barimo abigenga hamwe n'abagenywe n'imigambwe yabo bashika kuri munani. Imbere y'uko ico kiganiro ico kiringo gishika, Ijwi rya Amerika yari yemeje kuzohora ritumira buri munyepolitike wese yifuza gushikiriza imigabo n'imigambi yiwe mu kiganiro muri Isanga, kugira ngo asangire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika imigambi yiwe yo gutorera umuti ibibazo biraje ishinga Barundi. Uyu munsi rero wa gatanu twatumiye Valentin Kavakure yatowe guserukira umugambwe FPN Imboneza mu matora yimirije. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Mutwakure numero ni ya indi nyene kuri WhatsApp ni 1 202 441 9931. Ikaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu mezi arenga atatu gato mu Burundi hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Mu banyepolitike bamaze gutangaza ko bazohiganwa muri ayo matora harimo abigenga n'abaserukira imigambwe ishika kuri munani. Muri bo harimwo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu u Burundi Gaston Sindimwo yatowe n'umugambwe Uprona uri mu nzego za leta. Umushingantahe Leonce Ngendakumana yatowe n'umugambwe Sahwanya Frodebu, Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL. Umushingantahe Kefa Nibizi yatowe n'umugambwe Frodebu Nyakuri, umupfasoni Fidelite Nibigira azohiganwa ku giti cy'umugambwe APDR. Umushingantahe Kasim Abdel azohiganwa ku giti cy'umugambwe UPD Zigamibanga. Anise Niyonkuru azohiganwa mu giti cy'umugambwe CDP. Valentin Kavakure we yatowe mu n'umugambwe FPN Imboneza, hamwe na Dieudonné Nahimana zo kwitoza nk'umunyepolitike yigenga. Ijwi rya Amerika rero giyemeje guha ijambo umwe wese muri abo banyepolitike bazoshikiriza imigambi izo bafasha Abarundi gutorera umuti ibibazo bibahanze. Uyu munsi rero twatumiye Valentin Kavakure ari hano i Washington DC mu rugendo. Turi kumwe hano muri studio za radio Ijwi rya Amerika akabaserukira umugambwe FPN Imboneza. Ikaze rero nkuko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Numero yo mushaka kutwakura ko tukabahamagara ni 1 202 441 9931. murashaka kandi no kutwandikira ibibazo byanyu n'ivyumviro byanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook, tukabisoma tukabishikiriza umutumire akishura. Adresi yacu kuri Facebook ni VOA Radio yacu. Tutarinze kurangira rero, twakire umutumire wacu Valentin Kavakure ikaze hani Washington no munyubakwa ziradijwe rya America ku nshuro ya kabiri.
Ego ndabara mukije.
Kaze neza, mwasize mu Burundi byifashe neza.
Ego twasize byose bimeze neza.
Urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe ku migambi ufise nuro nk'amahigwe yo gutongwa mu Burundi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, kugira ngo abarundi bashobore gutorera umuti bimwe mu bibazo bibahanze. Ariko reka tubanze dutangure tumenye neza Valentin Kavakure ninde, kubatakuzi widondore uvuge muri make uburiwe.
Murakoze cyane, murakoze kuba mwashoboye kutwakira no kudutumira muri kino kiganiro. Nkuko mwabivuze, jewe amazina nitwa Kaze Kavakure Valentin, ndi umurundi fise imyaka 40 y'amavuko, ndi mvukira y'igisi yo mu Gisagara, navukiye mu Ngagara, narapfakaye maze umwaka n'inusu narapfakaye, fise abana batatu, abahungu babiri n'umwigeme umwe. Nkaba mu buzima bwa misi yose ndi umukozi wa leta, nkora mu gisata kijanye kijejwe guteza imbere ivyingenzi Office National du Tourisme. Ndakoze imyaka hafi 12. Hejuru y'ivyo ndumuntu nkorana cane, nkorera cane mu mubano, ndakorana cane muri aka kanya n'abakenyezi mu nyuma zo kubura uwo mutambukanyi wanje, nace ntago zishira hamwe. Iryo shirahamwe ryihaye intumbero ryo kugabanya ibitigiri byo by'abakenyezi bitaba Imana bagiye kwibaruka, hamwe n'ibibondo usanga bitaba Imana bakiri bato cyane. Icyo nico gikorwa natanguye maze umwaka ndagikora, mugabo hariho n'ikindi gikorwa cyo mu bubano cyo gushigikira urwaruka. Ndarongoye umugwi inkino bita basketball. Ego matse imyaka itari mike ngerageza gushigikira urwaruka ruba mu makaritsiye atandukanye mu Gisagara ca Bujumbura, kugira turabe yuko twobaherekeza mu buzima bwa misi yose, turabe yuko twobaha akarorero keza, biga amashuri neza kandi bamenye kubana neza n'abandi, tubarinde kuja mu isamazo urwaruka nk'ibiyaruro mutwe n'ibindi. Ego murakoze, muncamake n'ivyo.
Murakoze cyane. Murantunga. Muravuze yuko mwako mbere yuko muja kumbure muri ibi bikorwa byo kwitoza mwari muriko murakorera inyungu z'abakenyezi, nyuma yaho mupfakaye, mwotubwira muri make ico gikorwa cyari kimeze gute, muracakorera inyungu z'abakenyezi?
Ego cyane, inyungu z'abakenyezi nico kintu ca mbere nitwararitse cyane. Wanashaka no mukuja mu vya politiki, bimwe muri bikuru vyatumye twifuza kugira ijambo mu vya politiki, nuko twabonye yuko mu Burundi hari ikibazo kinini cyane. Ibitigiri by'abakenyezi bitaba Imana bagiye kwibaruka birateye ubwoba, ni byinshi cyane, birarenga 500 ku mwaka. Mwiyumvira abantu 500 ku mwaka bitaba Imana kubera ubuvuzi, ubumenyi bw'ubuvuzi, kubera ibikoresho kwa muganga bidakwiye, nabo nyene kubera badafise ubumenyi bukwiye kungene bavyifatamwo, ugasanga cane cane ivyo byose bifatiye ku bukene. Ubukene bw'abarundi bugabo ubukene bugaragara cane cane mu bakenyezi. Ego
murakoze cane rero. Muri aka kanya mwace mufata rero iyo ngingo yo kugira ngo muje mu bikorwa bya politike, mwotubwira impamvu nyamukuru yindi irikira batuma muja mu guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, mubona inyungu z'abakenyezi ariho mushobora kuzirangura bikwiriye cyane?
nababwiye ko inyungu z'abakenyezi ari muri bimwe byatumye tuja muri politiki mugabo nyamukuru ni inyungu z'abarundi bose igihugu cacu ni igihugu ciza cyane mugabo barundi bararushe cyane bararushe baruhishijwe no bukene baruhishijwe nakarenganyo baruhishijwe no kubura no kutagira ivyize ivyizigiro muri kazoza ntibabone iyo bari ko baraja uravye ubuzima babayemwo ejo bari ko ari yumvira mbega abavyeyi bari yumvira abana bacu bazobiki abana bakavuga twebwe ko twiga amashuri abageze ayo mahigwe yo kwiga betuzoronka kazi betuzobaho gute ubu birababaje nkene igitigiri abantu barenga ibihumbi basohoka ku mwaka bava mu mashuri y'intango amashuri y'imyuga amashuri ya kaminuza mugabo gasanga mu mwaka wose leta ntatuzi turenga 200 dutanze mu bantu barenga 2000 barejeje amashuri ico kibazo urumva ko kandi kiba kimaze umwanya rero mu bidutuma tuja muri twifuje kuja muri politique sekindi nuko tubona yuko twa dufise ico dushobora guterera duterera FPN mboneza numugambwe mushasha niwe mugambwe wanyumbe wanyuma mukwemererwa nk'umugambwe ugizwe n'ugwaruka abagwaruka nta kahise rufise muri politique kandi mugabo ugwaruka rukundi igihugu turizeye ko dushoboye guterera bitari bike
muravuga ko mwipfuza kuharanira inyungu z'abakenyezi ugwaruka cyane cyane none intambanye kuri mwebwe mubona nizihe muri kino gihe mu gihugu intambanye ziterambere intambanye z'uko kuronka akazi kumbure abo bajene bose ntiboronderera akazi muri leta n'ahandi hose burondera ubuzi ariko intambanye ihagaze hehe neza na neza
intambanye nini ihagaze ku yuko nta migambi yashe ihari yo gushigikira ubwo gwaruka yo gushikira abo bakenyenze iyo migambi naho iva ku kintu ku bintu bibiri burya ubutunzi kugira bunaguke busaba yuko abafise uburyo bumva batekanye bumva bizigira iyo leta kugira bakorane kugira ufise umutahe awuzane atanga ko kazi kuri abukuru go gwaruka n'abakenyizi n'abarundi bose bicaye muhira mugabo wonye afise umutahe nashobora kuza ahantu ejo yumva badugije amataka amakore ejo yumva ibintu vyiwe vyafashwe atazimvo iki kubera ejo we aragiye guserura ivyiyumviro bidahuye mu wundi mugambo udahuje ivyiyumviro n'ubutegetsi bakaca bamugirira nabi ivyo vyose bituma ugwaruka barundi babura ico bakora urumva kugira baronka ko kazi bisaba yuko haza leta shasha bisaba yuko haza abarongozi bafise bitwararika cane cane ubwo bukene bitwararika cane cane kurondera utwo tuzi kugwaruka rero si kuvyitwarika gusa uteza kufise n'ubwo bumenyi bisaba ko ufise ubumenyi mu butunzi kubera nushaka kuyadukiza kandi bisaba yuko nta umenya vyose ivyo utazi rondera ababizi ukabizera mugabo ubu ni bihari mu Burundi ntibashira imbere abazi ufise ubumenyi ntibashira imbere washoboye bashira imbere waharanyiye ubucuditse hamwe n'ubutegetsi bashira imbere uri muri ubwo umuntu wanyu w'ubutegetsi gusa mugabo ntibashira imbere ubushoboye ntibashira imbere gukorera mu kuri ivyo rero nivyo twifuza guhindura cyane cyane mu Burundi
ego ariko hariho kandi uretse ibyo bibazo byo kuba haba hariho abadashoboye cyangwa abatari mu nzego bariko baratorera inyishu hariho nibibazo bihambaye byerekeye nk'umuyaga nkuba hariho icyo bita mu gifaransa infrastructure nk'ikibazo cy'umuyaga nkuba nk'umuntu ariko araharanira gushika ku butegetsi bwo hejuru cyane ubona coterega umuti gute gihagaze gute muri iki gihe kuko umuyaga nkuba ni ikintu gihambaye cyane mu iterambere hari umugambi n'ivyumviro ubifitiye kuri ico kibazo
yego nababwiye ko James Sansweni umukozi asanzwe wa leta mugande mufundi rero nababwiye ko atawumenya vyose igihambaye ni kumenya ico ushoboye n'ico udashoboye mugabo igihambaye iyo uzi uri kuraja byose biroroha kuri ico cy'umuyaga nkuba kijanye n'uburimye kijanye n'ibindi bisata byose birafatanye nta gisata cigenga cyose byose bikenewe kunagugwa rero kugira ubito bishikeko nuko dushika mu gihugu aho turondera abafite ubwo bumenyi tukabizera tutaravye intara ubwoko iyo bava uburebure no bugufi mugabo turavye ico washoboye ico nico duriko turaharanira kubera nta yindi imvo izotuma tuva mu ngorane turimo rero imuyaga nkuba nivyo bari kuba rubaka ingomero zitari nkeyi zizogwizwa mu mugabo naho umwimbo w'umuyaga ngo uzogwira udafise utiteguye ngo ubone ico uzobukoza ukunge nuzo utanga mu bantu uzohera muri ya regidezo yacu izohera muri ya regidezo yacu rimwe rimusanga nubu hari ibibazo byose ntibabishaka kubishira mu bingo bwa none ugasanga bamwe bakubita fakture ndende abandi nkeyi kubera ikimenyane donc ivyo byose nizongorane dufise.
Murakoze cyane ikintu n'ikiganiro nk'ijambo abanyanya biradijwe rya Amerika nabo nyine turababaza mu kanya turabashikiriza mikro bashikiriza ibibazo n'ivyumvira ariko mbere yaho ikindi kibazo dufise ni kubera iki abandi bariko baritoza mubona yuko mufise ikibasumba canke ni giki mubona muzozana ku rubuga rwa politiki no ku rubuga rw'iterambere mu Burundi mubarushije.
Murakoze cyane ico nico kibazo nari niteze cyane kandi ni kibazo choroshe kwishura burya mu Burundi ariko yagira politiki nibaza ko ari ubwoko butatu hari umugwi wa mbere wabatwaye nabo ko ratwara uyu ukura biraba nka tuge turi bashasha ta ruhara dufise ta kahise dufise muri politiki ubona yuko uzotwara muri bo azubaje kwihora mugenzi we mu gihe dutwawe n'umuntu afise ishari afise ishavu yanaka ngo yankore yibi bazobandanya bitwararika ivyo byo kwihorana ni handu uzosanga uburyo bwa leta bwinshi buherera mu gipolisi buherera mu bintu by'umutekano abo rero je nibaza ko abo nyabarundi ntibari bakwiye kubatora hacaze umugwi wa kabiri abantu bagize politiki kuva kera batanagwanya tamakosa menshi bafise mugabo bakitse muri zabukuru benshi bajye bageze muri zabukuru batwaye bamaze imyaka 30 ariko kibuga nabone harageze ko baruhuka kwera Jake cyo ndiko ndaraba baravuga neza vraiment afise mvugo nziza cyane mugabo uca bagira cyo nabonye mengo baravuga kenshi mugabo bikogwa biki uti kuki kenshi habaye amatora ntibatogwe canke bakoronka amanota make iyo utabivuyemwe ngo abihebe kuri ataronse amajwi aca yicarira icarira imyaka 5 ukaraba muri iyo myaka 5 ikindi kintu yaba yarakoze nawe uvuga ngo nuguteza imbere aho havuka ukabura ukavuga none aba bantu bavusohorijwe gusageza amatora ibone umugwi wa kabiri umugwi wa nyuma ni aba nkuko uvuga se bafise imigambi myiza nabone nkabo ba kabiri mugabo muri abo bashasha nabone bari kubiri n'uyu afise ubumenyi ubuhinga bwo kunagura ubutunzi nivyo migambi yo kunagura yo gutuma abarundi babana neza bose barayifise mugabo ingorane abarundi bafise cyane kurusha byose no bukene rero je niwe twarundi bakwiye kugabo abarundi bari kuraba umuntu afise ibikogwa anafise ico yamaze gukora kandi ni nka kugira ubaka inzu iyo nonse umufundi ata umwenjenyeri atana chantier ni mwarakora n'umaze kubaka amagorofa 10 utoromaze kugashumba amagorofa 10 rero muri twege batatu bashasha tubako tubashasha nibaza ko ari je mfise ubumenyi mujanye no butunze ubumenyi mujanye no n'imigendranire kwera n'izindi ngorane dufise nuko Burundi turi nyaki kwigenda ko gasanga twarugaye imihora n'ababanyi ivyo byose bigabanya umahigo yo kuronka akazi mu Burundi.
Murakoze cyane. Reka rero dufata akanya duhe mikro abanywanyi n'abakunzi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone turafise uwitwa Oscar amahoro neza.
Amahoro neza.
Uraho urakomeye? Duzijwe Oscar hama utubwira aho telefone uri ikibazo cyangwa icyumviro.
Yego,
urakoze Oscar, mushinga nahe kavakure.
Ego murakoze cyane abuze ngo afite amahirwe angana yambajije ngo amahirwe dufise kugira badutore kuri umwanya ari muto. Uje umwanya ni muto mugabo si muto kubera ubunye ikintu kikomeye cyane n'ubuhinga bwa none. Ubuhinga bwa none butuma nk'uno munsi uri kuranyumva utanzi uri kuranyumviriza bushikana ubutumwa kure. Mugabo nivyo igihambaye abarundi benshi ntibafise ukungene bashikira ubwo buhinga ubukene bwabo ntibakundira kutunga amatelefone cyangwa amaradiyo benshi rero mu Burundi murabizi yuko kugira umenyekanye bisaba kuja ku kibuga ico kibuga naco kikaba kigoye ku badashigikiye ubutegetsi mugabo turizera yuko naho ibintu bigoye dushoboye nico ciza cyo kubukira umusore ukibukiri ubugifise ubunonotsi ubukerebutsi butuma utaruha bikenewe umuntu azoduga twebwe turacari bashasha umugambwe niho tugitangura kugurura ico bita ama permanence aho dukorera inyubako dukoreramwo turizeye yuko bazotworohereza ubutegetsi bazotworohereza bugaragaze yuko ibyo bavuga babishira mu ngiro yuko ivyo bavuga babishira mu ngiro yuko babifuza ko haba demokrasi koko hama turizeye ko bizogenda neza kandi turashigikiwe kandi ntidukekeranya ko tuzomenyekana yuko kandi abantu bazogenda baratwumva bazobona yuko atawundi botora atari kava kuri baranda.
Murakoze cyane gose. Reka tuje kuri Innocent uraho neza.
Ego ndabumva neza.
Mahoro Innocent uhamagaye uri he?
Ego ndizahaye icyumbura mu kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Nduga ku ijambo.
Ego ikina zi mvuge hano mu kigo cy'ubundi ubona kutwibereye amatora mu kwa gatanu. Kwitwasaba yuko umukuru w'igihugu wese azoshyira imbere iterambere mu banyagihugu udashaka babandi bakiza mu nzu yose nk'ama ba mbere kuko tuje dushaka gukora iterambere ryiza abanyagihugu bakagirira neza abenegihugu icyo bamuzaki hama ikindi nacyo navuga hariho iyindi migambwe yishyira kandi abakandida bimenyekanisha akaba hariho n'iyindi nyine iyo bari kuvugurura ingoro z'imigambi batemerera yuko bazugurura kandi ubona twimirije amatora hama ubona nk'ubu mu gihugu cy'ubundi ko bamwe babemereye abandi ntibabemereye ubona bizogenda gute cyangwa ubona bizorera gute abandi basoba ikiyumviro abanyagihugu bakabyumva mugabo izo z'iyi migambwe bakazikumira ikumve ikumve ikiyumviro cyabo bazoshikirije rero ubaho ibyo cya kigera gute cyane ibindi bitandi byose bigenda gute ko mbona bamwe bugurura ingoro abandi bagatora bakadida babo ibyo ibindi migambwe bagira ngo baje kugurura ingoro cyane bakaza kubimenyekanisha icyumviro cyabo ntibabemerewe ko ubona bizogenda gute kwasigaye n'amezi make kugera itore umuperezida mushasha hama nkasantera nakamu n'abo bari mu mahanga yuko bose bunguka vuba hama ugatorera hamwe imyitozo igahera kimwe kibazo n'icyumviro cyonarekikubona.
Urakoze cyane. Reka twakire na Fiston mbere yuko mutumira bishura. Fiston turi kumwe.
Alo,
oui Fiston.
Ego na mahoro.
Mahoro neza. Uherereye he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Nduga ku ijambo.
Namukiza no kandida wa FPL.
Yego, arakumva. Nshinga na he Valentin Kavakuri turi kumwe arakumva.
Awaye Festus.
Murakoze cyane.
Nayifise ibibazo ashaka kubaza rero akavakure ko rero akavakure ndamuzi cyane. Uko bahoze turi umuganga umwe Fodel. Yigeze ko ari n'umuhindo umuntu avuza Fodel kera. Kandi ndamukeje kuba ari umwe mu gwaruka bwo mu Burundi yiyumviriye guhiganwa n'abacumukuru b'igihugu. Kuko dusanzwe tumenyereye ko cyatwanze amaze yiganwa n'abantu imyaka myinshi bakuze ariko banazi ko akiri muto atari aka aragira myinshi boje nayo cyiba cyangwa mubaga rero ibazo cyangwa muri bitatu
vuba vuba
yavuze yuko umugambi wabo ari umugambi usahwemerewe imigambi ya nyuma iri mu Burundi bitanze yuko organization yose yanifite forida sosiyete ikibazo cyanyishuye ni gute batanga gutanga umukandida gatatu proje de sosiyete turari ibyo bazokorera abanyagihugu mu Burundi icyo ni kandi icya kabiri ni giki ariko ariko yategura nk'umukandida yitegura gutwara igihugu azohindura ku kibazo cyabaye ndanse mu igihe gatatu bujumbura kimwizurira icya gatatu nicyo kintu ajyaniye ugwaruka mu Burundi ko kenshi tubona agaruka ruheza amashuri gashobora kwiga mu ibarabara cyangwa nicyo kintu azanye kugira ngo bajye abana bo muri ECOFO bananiwe na sike yo muri Nigeria bashobora kujya mu ibarabara nicyo kintu azanye kigiye gutuma ubushomeri bugabanuka
urakoze cyane urakoze cyane reka duha akaryo umushinga nahe kava kuri abishure mbere yuko tuja ku wundi mutumire umushinga nahe kava kuri kubibazo bya Fiston na Inoso
ego Fiston yabajije kubera iki bamwe barekurwa baronka impusha zo kugurura ma permanence yabo abandi bakabuzu wabizogenda gute abo bantu bima impusha Fiston ico kibazo ni ciza cyane kubera nico umuntu wese yitwa ko adacuditse hamwe na n'ubutegetsi agira nkuko mubivuze ico kibazo kiraboneka kandi kiragaragara twebwe aho hiyongera ko n'ikindi kibazo twebwe nico uburyo bobo basi abo basaba impusha bakagira abafise n'ubwo buryo bwo kuzugurura imigambwe myinshi nta n'uburyo bufise rero kizizogenda gute mu Burundi baye mu Burundi nanje mba mu Burundi byo mu Burundi uvyakira uko bije wewe uko bije kubera ntacu ushobora ntushobora guhangana nabo ucurondera ubundi bwenge ayandi mayeri ucamwo sivyo ucamwo kubera iki barakwanye kugura iyo ngoro ntakundi wamiza ko ugumusaba impusha bukebuke abaja mu bya administration bakagira administration mugabano ni mugakora mukiruka nuko je nibaza ko murabe kuri ndadaye nta overture ya permanence yagira mugaya yatsinze kujya yatsinze niko nabandi bashobora gutsinda mugacerere abarundi n'abantu bakora mu bwitonzi iyo bashatse ikintu bagishatse koko ash no mu munsi umwe baraguhindurira rero ico niyo nyishu no guha tuba barundi twihorere uwo bankiye yigumye mbuga ntacu ikintege wa kabiri yabaje ibazo bitatu
mbere ko tuja kuri Innocent Fiston yavuze akantu yuko wahora muri Frodebu uni Fiston yavuga ati wahora muri Frodebu kumbere wovuga ko gake kubijanye nuko guhindura
okay bon nanditse ko okay nta kibazo donc yambaje jengo aranzi kera muri nivyo mu 2010 haze myaka 10 nani toje mu kibanza cumu shinga mateka mu mugambwe wa Frodebu mugabo nti wari Frodebu yari Frodebu nyakuri nti yari Frodebu wijya nyakuri niho yari kivuka ico gihe nari nkiri muto cyane ni ibintu bisanzwe gose urumva waratagunje nyakuri yari umuganga Dr Minan ico gihe jewe natwara ihoteli yiwe rero iyo utanguje umugambwe irondera abantu wanyi hasi hejuru rero uhera kubutwara abuhembu cubabwira cyo giye yara nari nkiri muto abona ubukerebutse fisa cambwira mbe wa musore we ntiwo dufasha kurondera amajwi bujumbura jewe iyo atacu wino nafuka nta kibazo wezana nda ko ari umpumushahara nta kibazo se nokwanki nuko rero nagiye muri ivyo kandi nibaza ko ntiyagaye kora ndazi ko habuze gato cyane umengo namuze utujwi dukeye mugabo uwo ntore mu mugambi sivyo so mugambi nari novuga ngo nagiyemo kubera kuvyiyumvira cyangwa kubitegura nk'ubu ubu nivyo nagiyemo nkuze nitonze niyumviriye kandi nabigiyemo kubushaka bwanje apana rw'abandi cyo nico no kwishura rero cinja kuri vya bibazo bitatu Oscar yabajije kusimaze gusohora rya migambwe yose maze gusohora abakandida je nta nimwe nabonye projet de societe ya mugabo je uravye neza ku kibuga kuri internet mugambi wa mu projet de societe nibaza ko ari twe twenyene rero unora nka kanyura araba kuri internet biriko ugiye kuri page Facebook yanje ica kabiri ikibazo kijanye n'umwuzurura imanze imisi itwara ubuzima bw'abarundi ico kibazo bigaruka kuri mwe navuga kare iyo utagira utiteguye ngo ube waritonze warinonosoye ibirababaje nico jewe mpora abarundi tuguma tu twicaye tukaraba tugavuga ngo yamajamo ngo turateye ivyatsi tugateye ivyatsi ibintu mugatacho turakora umwuzurura ni kintu coroshe cyane mu buhinga bwa muri iminsi ari kintu bita ama mini centrale electrique no tumashini dutoyi wubakira umuvu amazi yose imvura gaca muri uwo muvu awuciyemo gaca akacuca muri ako gasantrale naga mashini kagoma ngo nanko muduka gaca kagira iki kazana umuyaga nkuwo sivyo uwakoze uwo muvu wisima kujya bubaka ibindi mbona bubaka amagorofa niko bakwe kubaka iyo mivu ahantu hose hazana namazi menshi bakayubakira bakanayifurira bagashaka amadare hejuru nta muntu asura gutwagwa ico kibanza ajya mamanga ari Bujumbura yose ari jewe ni mwanyizera vraiment benshi ntaye muzosura kubona zoyafurira ndarenze kwivu tuhateregazo abana baranka bakinira abanyeshuri baronka ama centre informatique abana baronka imbuga za basket sindavyumva n'ibintu byoroshe cyane igihambaye nuko abarundi tutazi ifo kugenda ukagenda amahanga canke ukarabira abandi ukitonda ukarondera ababizi ugahanuza ego je nivyo nico no kwishura ku kibazo cyane mu bacu babaza ni giki ni umugambi uyu hufise kugwaruka kugira ugwanye ubutegetsi ugwanye ubukene nababwiye ko nifuza kandi ndi useruko rwaruka ico nshaka kuba proposa ico umugambi nyamukuru janye no kugabanya ubukene mu Burundi nujya namye mvuga yuko umanze daboro kusubira gutuma mu Burundi hari umubano mwiza abantu bakumvikana ukagarukana icizere mu gihugu abantu abanyamitari bakibizana ico ni cambere imuga ico ntigikwiye rero kuri ayo mitahije ije udafise umugambi nyahindi bavuga ngo bivye amahera y'igihugu umugambi nyamukuru nifuza nuko buri ntara yose duhereye ku ntara ziri kure ziri mu bukene bwinshi kurusha abandi za Cankuzo za Kirundo twubakamwo rimwe igisagara tukubaka igisagara gishasha byose ntibibaza ko biteza kubera Bujumbura cyangwa Igitega hama buri ntara yose ikabifise ishirahamwe kujya kwa Cote bukwande itasa n'iyindi iyo shirahamwe ikabishobora gutanga tuzi tutaja munsi ibihumbi bibiri aho ndababwiye yuko akazi abantu ibihumbi bibiri bakora bazana amahera menshi mu miryango yabo n'imiryango ibihumbi bibiri bironse ingene ibaho ivyo nivyo dukeneye ugasanga hamwe hagakoresha tugarondera n'amahingurira akomeye nk'ayisima kugira iki naya ferabeto ivyo byose tuza turakura hanze amahera yacu aguma hajye Burundi amahera y'u Burundi agira agaciro kandi twubaka igihugu dukoresheje ibikoresho by'iwacu
kuri mwebwe none igituma nk'iciyumviro nk'ico kidacamwo nikihe kuko hariho abagwiza tunga bashobora kuza mu Burundi bagakora ico gikorwa hari abantu muri diaspora abarundi bipfuza kuza mu gihugu bagakora ivyo bikorwa bamwe na bamwe mubo tuvugana nabo bavuga yuko hari ikibazo muri Obere hari ikibazo mu kudedwana imiduga hari ikibazo mu kudedwana ama machine ibintu byinshi nk'ibyo kuri Obere kigo kijejwe amatagisi n'amakori no kwinjiza ibintu mu gihugu hoho ubona mwokemura ikibazo caho gute
ashimo nakoze cyane ico kiroroshe iwanje nifuza kugira Burundi isoko yo muri Afrika mvuze isoko ni kuvuga nshaka ku Burundi ejo aza muri gihugu aho abantu bose baza kurangurira abantu bose baza kugira ivyashara kugira bishoboke ni kugira gukuraho ivyo iyo mitego gukuraho ukwa muri kurishutza abagize ushaka kugira ka business kiwe umwishutza jewe mugamo ifise numwe icambere ni gushaho karanga muntu ushasha iyo karanga muntu ushasha ni nka kujya zijya mapuro zose basaba muri Obe uvise karanga muntu uzogira ivyashara vyawe hamaje tugira ama category kujya kwa premier yo gutwa umunyagi ugasanzwe yirimi yutwiwe azodushora atankintu nakimwe yigeza atanga nakimwe wahacaza abakabiri barangura kuri ajya amasoko yo mu ntara yo mu makomine babishora mu muji bajyanye bazoca bari ha zo bari kategori ya kabiri barihe ikorera imwe mu mwaka sivyo ari 10,000 ari 20,000 abarayo ntihagire usura kubiruka ko warishe kujya kwa assurance y'umuduga canke iki warishe rimwe abarafi sivyo nabashaka nk'abagore tuje kuri diaspora tuje kuri Obere shaka kugira systeme yoroshe aho muri diaspora hazo bariho akabiro ari ku ambassade ari yindi ayandi masantre yo kugira ivyashara dukreya aho uzova bibinye ushika hariya wazanye imodoka ukerekana facture y'ibihumbi ngo nayiguze ibihumbi bibiri bakaguhaririza ngo ya n'ibihumbi 10 ivyo ntibizosubira tuzokoresha ubwinga bwa none
aha tuvuge dufate ngaha muri Washington uraguza umuduga wawe ukuza 3000 ushakuzana mu Burundi uzovino wamaze kuri ha tax ku machine atabana muhura ibiciro bizwi atavyo kunegosia yuko umuntu yavyutse neza canke yavyutse nabi akura abonge nure ha mingenu nusa akagucira menshi canke make ivyo bigiye guhera nimo hatwizera byose bizokemuka
yego murakoze tubandanye kuri kwizera ku murongo wa telefone kwizera turacari kumwe
turi kumwe
uraho neza
turaho namwe muraho
yego turashima ikibazo cawe canke icyumviro
nashaka baze ndamutse mutumire ndanamushimira ndanamukeza icyo cyumviro kiza yagize cyo kwitoza kubanza cy'umukuru w'igihugu aba nashaka mbabaze ikintu cya mbere ijyanye n'impunzi mu gihe nimwizerwa mu gatorwa mukaba umukuru w'igihugu ikibazo cy'impunzi mukitegure ugikemura gute amaye nkaba ngomba namuze ikindi kijyanye ikintu bakunze kuvuga gukunda igihugu wenda umva akiye n'ubwenge nagomba asobanure ijambo gukunda igihugu ubu nk'akarora nk'ibintu byabaye nk'u 2015 ariko timwe yagwanya manda n'indi yari ishyigikiye kandi muri abo bose bavuga ko bakunda igihugu nagomba asobanure afashe ijambo gukunda igihugu muri abo bagwanya bakunda igihugu bari bashyigikiye bakunda igihugu cyangwa abatari muri kimwe na kimwe bose babirebera ku ruhande ni hagati n'abandi bari bakunda igihugu murakoze nibaza ikindi namubaza ni uko ibijyanye na kandidatire yo ase amahirwe angana gute yuko izokwemerwa muri seni cyangwa na ntambanye abona ko bijyanye n'ibyo seni isaba bijyanye n'amafaranga ku bijyanye n'amadokima yose basaba ikindi kandidatire yiwe yemerwa yizeye gute bingana gute ni hari kiratunganya amatoro murakoze ibibazo byanjye byarishye
murakoze cyane reka twakire na Louis Michel amahoro neza
amahoro
ni Oriane duzijwe mushingana egera telefone tukumve neza ego duga kwijambo
nagira ngo yanasuzu umutumirwa
ego
ariko ikibazo cya mbere mbanza kumubaza ndamubagaje mbega numvise ari umukandida hari niba numvise neza ibibazo bitatu byonyine biri mu Burundi uramutse ubaye umuyobozi w'Uburundi wari perezida wabanza gukemura wihuse cyane ni benshi icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri aho aya matora yabo yaba yarihuse uti kubera iki mu Burundi murafite impunzi nyinshi ziri hanze zakagombye kuza gutora icya kabiri muracyafite abanyapolitiki hanze mbega ngaho kandi bakeneye kugera gute bakeneye kuza gutora abandi nabo bakeneye kuza kwiyamamaza mbega aya matora aho ntabwo yihuse cyane uwakongera nibura amezi atanu akabanza agakemura ibibazo agakemura ikibazo cy'impunzi zihunguka abanyapolitiki bagunguka bakaza mu gihugu amatora akabona ko amuterwa aho se nyaba ari byo byaba ari byiza ni utubazo tubiri gusa agira ngo ubaze urakoze
urakoze cyane mushinga nahe Louis Michel aho mu Rwanda turagushimiye cyane yego mushinga nahe kava kure duhereye kuri kwizera na Michel basa nababajije ikibazo cerekeye impunzi kirabaragishinga duhereye kuri ico kibazo
ikibazo c'impunzi ni kibazo na twaronse ico tukivuga ko muri mu migambi twashitse ku kibuga ca internet c'umugambi wacu ikibazo cy'impunzi kigarutse kuri mwana avuga kare umuntu ahunga kubera yumva mu mutima atumva amahoro ikibazo cy'impunzi kugikemura ni gutora umuntu ashobora kugarukana kumvikana hagati y'abarundi ashobora kuza aje gutwarira abarundi bose ataje gutwarira akagwi kamwe ubwo kubumwe ntarimwe mugabo umurundi yemera yuko uwo batavuga kumwe ashigize icyumvira kumviritswa ntaca totetso naho nico niyo nyishu kandi umuntu atacyo yagiriza kwera je cyo mbona benshi muri kahise yacu barafise imyaka bafise ico bakoze ari kibi cyangwa ciza gituma nk'ubunyi rushaka gukemura ikibazo cy'u Burundi wewe nyene udashaka kuja no buhanga abo izo mpunzi ziri Tanzania ziri mu Rwanda mu Buganda Kenya wewe wenyene uzi yuko ufise amakosa wakoze udashaka gushika muri Tanzania uzogikemura gute wewe nyene udashaka gushika mu Rwanda uzogikemura gute Burundi bukeneye umuntu atakimwagira kandi asanzwe afise n'uwo mutima gukunda rero na nico kibazo impuzi na karavyo ikintu uzi kujanye bakurikira kurusha bari mu Burundi kura nibo bamerewe nabi rero
igishobora kuba cumvikana nka karavyo ariko nko turavye imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi irarengeye kumbure ibibazo by'impunzi kuko harabavuga ati hari abipfuza gutaha ntibari kugwe hari ababandanya kuja mu gihugu cy'u Rwanda ugihugu cy'u Rwanda ko gidashigikiye ubutegetsi kiraboroherereza ibintu nk'ivyo byinshi bigenda biravugwa hagati y'ivyo bihugu bibiri wo banza ukavuga gato kuri iyo migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda
urumva nababwiye iyo uje taruhari ufise muri kahise ubufise ruta wabitanguye canke watumye imigenderanire mera nabi twebwe ico twokwihutira ni kuca twegera ababanye naho tutabigize umaze kwizerwa n'abarundi nibo babakwizeye kugira babona kubishoboye tuzokwegera abarongozi b'ibihugu bibanye dusaba imbabazi tubabwire yuko ivyabaye kahise turike kahise kebe kahise tutangure bishasha birababaje uno munsi ama prison yuzuyemo abarundi kora bahunze bakagira ingorane bashitse mu Rwanda gusanga yabuza amahera kibagatumbura canka ikintu nkicu gusanga arafunzwe nivyo hariho benshi batari no muri zo kambi bari mu gasho ebe byose tukokwegera tukanagura imigenderanire bujyanye abantu bose kwise turi bamwe umuntu umwegereye ukamubwira muratubabarira ivyakozwe
ntabaza tufise abarundi basaba yuko u Rwanda rusaba imbabazi
abona bandi je wundi ko mvuga ivyo wanje jewe munyizeye ni je nogenda nkababwira kuri ababanyize singere kumenya watanguye n'utatanguye igihambaye nuko abarundi bataha kandi abarundi bakamerwa neza
nivyo koko tugiye kukibazo gikurikira cerekeye ego wewe kuri wewe gukunda igihugu nubisigura iki kwizera rifuza cyane kumenya ico kintu
yabaje ikibazo ciza cyane patriotisme nta muntu numwe afise ubwene gihugu adakunda igiguciwe ni nkuko bavuga umwana adakunda umuvyeyi wiwe nivyo ushaka kugira icyo umuneguye mugaho tuza kumukunda biri muri wewe rero yabajije ngo none Congo 2015 hari abagwanyije ubutegetsi bakita ngo nabansi bigihugu abavugiye ubutegetsi ngo nibo bakunda igihugu nabatagize ico bavuga jewe kubwanje bose barakunda igihugu bigaruka kuri cha kindi wewe urongoye abandi ubifata gute eske urumuntu wemera yuko ubana nabantu batavuga kumwe nawe parce que bose barakunda igihugu mugabo hariho bamwe niho mu muryango yo muvukana hamari habarinda kurusha abandi hari urinda akavuga papa mama aha mwakosheje kenshi rero abanyafrika turafise ingeso mbi yuko utemera umuntu akuna agira icyo ndikunaguye ucubona ko ari umwasi wawe mubana nayo muvukana ugasanga hari umwe yubahutse akavuga ikitagenda neza cyo umwasi wabo rero ntucuba umwasi wabo ahubwo niwe mwese murakunda igihugu uwanumye kora imana yamuremanye indemano yo kutwivuga kuvuga make arakunda igihugu sivyo uwashigikiye abo bavyeyi narakunda igihugu nabo bavuze ibitagenda neza bose bakunda igihugu kora bivuga kugira arabe ko hoba karusha rero niko no vyishura mwese abo bose barakunda igihugu nta udakunda igihugu ikibazo yabajije ca gatatu ni ibintu vy'amadokima ngo asabwa na seni ngo mubibona gute je bose ndababesha nkaje kubinda abana babwiye iyo tangorane wifitiye nkaje we nice ngaha ayo madokima narayegeranije narumvise mu mizeze ko araba politisi bako barasaba ngo ikijejwe kipapuro bakura muri polisi yuko takibagira ngo bogiheba naratwenze ndavuga none ko umengo ico kipapuro je cantu waye munsi umwe kukiro bon ufise ico wagi je mbona yuko vraiment uzi ufise kikwagiriza ubanza ukatenye ni ukarondera abarundi atacu bakoze ni benshi nabone boshikigo ego donc ama document ni vya bindi nyene byose umuntu ashaka kuvuga ko agoye ntagoye vraiment ni ibintu utanga amahero kaja ku commune barayaguha wowe uzi ko atamakosa wakoze ego icanyuma yabajije ngo seni ngo ama resulta eske murayizeye yuko bigaruka kuri cha kibazo wa undi umukanyosha yabatsa ngo kwiri kibamwe barekugwa je nibaza yuko abarundi twarihebuye kandi birumvikana kuri twaciye muri byinshi bibabaje seni ni seni bujyanye je wewe nababwiye ko mfise umugwi w'abana bakina basket iyo mukina mukagomba kunganya hama mugakina ta ubarorera aho onye urusha inguvu yundi ashobora kwiba uyundi mugabo dusaba yuko cane cane leta irekurira abantu bakaza bakaraba yuko amatora agenda neza bakabarekurira bose arabarundi arabanyamahanga bose wifuza kuza guhagararikira amatora akayaraba mu mutekano turasaba yuko na seni iha amashansi amwe nibishobora kumvikana ko kuri leta tubona CNDD-FDD tukabona iprona imigambwe mikeyi izindi ntituzibone ivyo vyose ifuko ivyo biri mu mpapuro bija mu ngiro nico no bivuga rero mu kwizera ukora mu kwizera kuri utamwe kwimvira ngo bazonyiba ntacho wokora ni vya bindi vya bandi twavuga bace baheba amatora cyangwa akaronka amajwingo turabihevye no naho ari abantu bake bakwizeye baserukire naho zori babiri uwo muntu babiri bakwizeye baserukire uko nyene
Michel mu Rwanda yavuze ati ikibazo cambere nyamukuru mubona mugiye ku butegetsi mwokemura ni ikihe muri byose
cambere ibintu yavuze ibintu bitatu byihuta icambere ni kutunganya ubutungane bumwe kuri bose kubera nico cambere ubutungane budakora kumwe ku barundi bose ntacho nahuja mbere yo kuvuga n'ubutunzi n'ushaka kuvuga utarakemura ikibazo c'umubano abantu bose bakumva ko bafashwe kumwe ico ni cambere kijanye no guca utunganya imibano mu ba politiciens canke n'uwe gubibanye hamubwa gatatu caka ni economy donc gutunganya umuba agutunganya ubutungane gutunganya igisata c'amashuri kabisa amashuri ntakigenda ubunye uheza agira guheza n'ivyo baheza ari benshi mukabo bafise umenyi bumeze gute urumva amashuri hama n'ubutunzi
Erika twakire ukurikira David ku murongo wa telefone David turi kumwe
mwamutse neza
urahura komeye
ndakomeye cyane
nduga ku ijambo amasegonda make ikibazo cyangwa icyumviro
ngewe ikibazo nari mfite ndashaka kubaza umutumirwa ndashaka kumubaza tubona yuko abaperezida benshi ari ubuhinga mu bya gisirikare baba bafite wenda nk'amapeti runaka cyangwa se hari ubumenyi bundi bagira mu bya gisirikare se hari ubwo yaba afite ikindi cya kabiri tubona yuko nanone abantu biyamamaje ku giti cyabo cyangwa se boherejwe n'imigambwe idasanzwe iri ku butegetsi cyangwa se ifite akaboko mu butegetsi akenshi na kenshi badakunda gutsinda cyangwa se kubona ababashyigikira ese we imbaraga yazivanye he zatumye yinjira muri icyo kintu agafata umugambi cyangwa se nubwo ari ishyaka cyangwa se umugambi we wamwohereje ese we koko ahamanyije n'umutima we n'ubujyare w'umugambi we umeze ari asize kuri pourcentage ku pourcentage awe ari hakangahe ku ijana agiranyiza akareba n'uburyo umugambwe we waba wenduzwi cyangwa se n'uburyo nawe ubwe yiyumva yaba ari kwihakangahe ku ijana percent
uravuga ati percent ni ukuvuga ati amajwi uramubaza amajwi abona yoronka
iki ndamubaza icyizere we yifitiye we ubwe arireba abyanyije n'ubumenyi afite cyangwa se n'uburyo yiyumva we ubwe yakihakangahe ku ijana akize kuri pourcentage
kwizera kwiye urakoze cyane David urakoze cyane David arayabanjije abaza akabazo yabanjije abaza akabazo k'igisirikare ati impuba mubifisemo ubumenyi kumbure kuri icyo kibazo cya David mu Burundi harabavuga bati utazananye n'abajenerali bishobora kutagenda neza ico mukivuze kwiki
bo jewe nababwiye ko twege turungwa urunganwe rushasha kumenyana n'abasoda canke kutamenyana n'abasoda kugira wizere gushika ku butegetsi jewe sinababesha je ntabo tuzinanye mugaje ndumuntu nizera kandi nizera uhoraho wenyene uwo nawo ntacho adashoboye asha naho hoba hari iki nabaza bari za brand na shara cinzira rero je nta experience igisota nta kintu na kimwe fisemmo nta nabo fise na bashobona shaka abantu bamuze ngo bigenda gute ntubugenda na police nta nabo fise kandi nta nabo nkeneye muraka kanya numva ko ntekanya takibazo rero ikibazo ca mbere nico nta yo experience igisota nta yo fise kandi sinibaza ko ari ntambara cyambaye nuko umuntu yoronka ubwo buryo bwo gushikana icimviro cibo mu banyagihugu ico ubwo tukabuba kabona baraduhaye barakuturekuriye tugashikana icimviro byacu mu banyagihugu turizeye ko badutora kabisa ego bice bije mu kibazo ca kabiri ngo amahigwe
ego kwizera kungana gute
je wese ndababesha nibaturekurira tukitoza tukiyamamaza twisanzuye ayo mahigwe turayafise kabisa kubera ubu igihambaye sigisoda ngende bibabwira igihambaye ni ibinyene ubuhinga bwa none burakomeye gose inashobora gusiga kuri centre y'ikomine naka naronse ibyo bita maho parere sinzi ngo bivuga mu kirundi bijya bisamirana hama uri kure gashobora kumva ibyo twa turavuga turizeye kabisa yuko gwaruka tuzohindura ibintu
eka tunyaruke kuri mvuganyi niba ntihenze muvunyi ku telefone turi kumwe
bateze amatwi ndi kubumva
urakoze cyane munota mike cyane masegonda make ahubwo ikibazo cyangwa ishyumviro
mbanje kubasuhuza mwebwe banyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika hamwe kandi nkasuhuza no mutumirwa wacu Volante
urakoze cyane
nibyo koko ngende mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza umurenge wa Gaheli ikibazo nshobora reka mbanze mbaze uwo mutumirwa ikibazo kikijya ubundi mu bijyanye n'idini cyangwa itorero mu misengere cyangwa se mu bijyanye no gusenga asengera muri iyo dini cyangwa itorero ikindi kibazo nshobora ko ikindi navugaga ndamushyigikiye cyane ku bijyanye n'iyo ntego ye kuba ari gushyigikira ababyeyi akaba ari kwita ku rubyiruko ibikorwa by'urubyiruko rwose ni ikintu cyiza cyane numva gishimishije kuko kimwe cya igice kinini cy'abaturage ari urubyiruko urubyiruko iyo rwagenze neza iyo byarwo bimeze neza igihugu kiba gitekanye kuko ibintu byinshi biva mu rubyiruko ikindi nimo ndamubaza ku bijyanye n'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi cyo aramutse agiriwe amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi icyo ngicyo yagikora hiki nibyo ngibyo nagira ngo mubaze murakoze
murakoze cyane
jewe navutse nk'abarundi benshi navutse mu muryango w'abakatolika kandi n'ubu benshi iwacu baracyari abakatolika mugabo uko umwanya wagiye haraheze imyaka 9 kuva 2010 narahinduye idini sinzi ko ari idini ubu nibaza ko ndi ico bito aba umuporoti umukatolika w'umuporoti ego mugabo juste kano ushaka kubivuga ko bigaruka kuri bya bindi bavuga ngo mbe wavukiye he usengera he twaramaze kumugara nuko umuntu uko akwishuye canke aho ari uco ushaka kumushira ko kumushira mu mugwi ngo kwari haragarutse ba pasteur haragutse ki oya kandi mu wese yitwara uko uko Imana yamuremye cya kabiri yabaje yavuze ko adushigikiye cyane kubera icyo dukora kujyanye no kugabanya impfu mu bakenyezi hama cabaza ngo yacahereza abaza ngo umigendere negative Burundi n'u Rwanda twakora iki nari nacishuye navuze jese nkeneye kumenya uwatanga uyice nk'uri mukuri n'utari mukuri kiyambaye nuko abarundi bamenewe nabi ni bona yagize amahirwe kuba ndi umwana se wanje yari umudiplomate ariho dukeye namurahuye ko nusha nkoresheje diplomasi nkegera ababanyi si mu Rwanda gusa Tanzania Uganda Kenya ahantu hose ari umurundi amerewe nawe naho yoba ari umwe nafata iyo ndege nkamwegera nkasaba imbabazi bakamurekura
ego tubandanye kuri Alfred uraho neza ikibazo cyangwa icyumviro
ikwiye ni mu Burundi kwa mukuru wa politiki igiteka cyo nsanze ni gamwe kamwe kandi buri cyane buri mu bworozi icyo nashaka kongera ko muvye yavuze ku byo bintu bitatu yavuze ategekanya kandi
shishikara minota irikirahera
yabuze nashaka ndamusabe yongere koko yokongera kuri umugambi wo kwita abenegihugu b'abarimyi batunzwe n'ubunini n'ubworozi kuko uyu munsi 98% ku ijana batunzwe n'ubunini n'ubworozi ibyo bikatse bizwa bikiyongera ku cyerekeye nacyo aho mu ishuri y'ugwaruka muri rusange ugwaruka muri rusange ni umunsi wahize amashuri ukabahora ujya gukorera ibikorwa cyangwa ukabahakazi mu bitandukanye ariko nagira ndamusaba agerageze imigambi yose atekanze itatu yavuze ndetse n'uwo mugambi wo kwita abenegihugu ndetse 98% ku ijana batunzwe n'ubunini ahubwo nawe rero washyira ime ibyo bindi byose bivuga kugirwa ko ari ukwenegihugu afite iki kimutunze kandi amerewe neza
uburimyi n'ubworozi urakoze cyane Alfred reka tubandanye na John amasegonda make ikibazo cawe icyumviro
Yo, John, murakoze cyane. Muri we neza ngaho ku radio.
Amahoro mahoro. Turakumva.
Yego. Murakoze cyane. Mfite akabazo kamwe ku mutumire. Hamwe Imana yo mufasha akaba perezida w'u Burundi. Turakeneye kumenya icyo yokora ku butungane. Kucerekeye intandukuko y'ibintu byose byakoretse mu Burundi, amakosa adahanwa yatsindara mu Burundi, turakeneye kumenya icyo azokora ku rupfu rwa Ndadaye Melchiori n'abamukurikiye. Kuko n'ibihumbi n'ibihumbi kandi intandukuko yaguye ku rupfu rwa Ndadaye Melchiori. Murakoze cyane, ifu gusa.
Turagushimye. Mu majambo make mushinga nahe kavakure ikibazo cha Alfred na John wari wagerageje kucishura c'ubutungane naco nyine kigaruke ko amasegonda make.
Ndabompere kuri Alfred, urakoze cyane Alfred. Nababwiye urumva iki kiganiro ni kigufi ni sahimwe. Mugabo ni mwaro nk'akanya muraja kuri internet, Facebook, murabe mugambi yacu. Mu kunagura ubutunzi icambere dushira imbere ni kunagura igisata c'uburimyi. Igisata c'uburimyi ubucari bagiwe. Nababwiye ni handi ni mwatora umuntu ashira imbere kwihorahora na canke ashira imbere kuburondera inyungu ziwe, ico gisata kizokwanya kironka amahera make muri leta. Rero turacitwararika gose bidasanzwe, hari imigambi irashe ijanye nuko two mu Burundi na hantu tufise inzuzi umwaka wose. Navuga se bisanzwe ko mu Burundi bakitega amaso imvura, baraba ngo ntihaguye imvura ngo gira turime. Ni gugu dushobora kurima umwaka wose, leta igize imigambi yo gufata ikaduza ajya amazi ikaduza ajya ku misozi ikaciya kwiragiza hose. Ikindi kintu twavuze mu burimyi gihambaye amatongo ubu yarahatse. Ifo kuraba ubuhinga bwa none, ubu urashaka kubaka mu maetage ukagira maetage ugashira kwivu ukimbura umwaka wose. Rero ico sinacibagiye ugaruka sindari gwa kako korana bivuze kenshi yego ubutungane yabuze ngo byo mwebwe twa twamuse batwizeye ikintu cambere tuzoharira biri muri programme nuko haba ubutungane bwigenga bugakorera bose bukabakora kumwe. Ubutungane bwo nyene buzobitunganya, tugerageze gusa amadosiye yo mu Burundi arateba cyane bikanyaruka.
Ikibazo cy'anyuma mushinga nahe kavakurira ni ikibazo cyerekeye FM. Ariho ibinyamakuru vyugawe harimo n'ijwi rya Amerika muri ko muravugira ko. Ijwi rya Amerika ryarihaye nko muri iyi minsi guha ijambo umunye politiki wari wese, haba opposition, haba abashigikiye ubutegetsi. Mbere nejo ku munsi wa kane twarakiriye icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yatowe n'umugambwe Iprona, kandi akaba ari no mu nzego za leta. Bisigura ariko ijwi rya Amerika rirafise icyo twakwita influence cyangwa abanyagihugu barayikunda barayize. Mugakubona yugawe muri kino gihe mwe muvyumvira ku iki, mu buzobikora ku iki? Abanyagihugu benshi baripfuza ko radio yugurwa
cyane gose. Bigaruka kuri mana vuga bivana n'umurongozi mutoya, umurongozi akunda abarundi agakunda bose, nk'icyo sikibazo. Sijwa kumva ngene ujejwe icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu ari wajejwe ibibazo bya politiki n'iby'ubutungane, ari wafatizo ngingo acaza ngaha kuvugira mu kiganiro mu radio yugaye. Sitavyumva ntibitahuritse, byerekana yuko abari ngingo bafashe gihuti huti cyangwa batiyumviri. Rero ni nka kujya kubutungane nimba ntizeye hasigaye ameza ne gusa ngo munyizere, ndazi ko muzonyizere. Ayo maradio azosubizwa, ayo azoba kwijubuta. Je nababwiye ubutungane buzokwigenga, buzokwigenga ibyanditse mu mpapuro babikwije bugurure bakore.
Ikibazo bavuga ngo umugambo wanyu n'umugambo w'abajene na kajambo gato kanyuma masegonda make, icyo wifuza ku bajene n'icyo ubahanura?
Ugwaruka nashaka kubabwira kubatera intege muri ke gutinya, kubera ni mwatinya ubutumwa mukubitwe ne n'ubukene imyaka indwi indwi. Rero haguruka uno munsi, umuntu wese aturondere aze kuri permanence abo mu volontaire, dukore ibitangaza abarungidi batangare, ugwaruka twitera amateka turashoboye kandi bizoshoboka. Murakoze.
Murakoze cyane gose. Yari Valentin Kavakure ari karitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi uyu mwaka. Bari muri kumwe naho yanitanga ishaka ikiganiro twabateguye kigaruke ngaha ariko ku rubuga rwa Facebook turabandanya. Murakoze cyane. Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika.